Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi, hakurya muri Uganda ni kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro. Ikaze makuru kuri no mugoroba mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu. Mu Burundi kwegereza ubutegetsi abanyagihugu biracari kure nk'ukwezi. Bimwe mu biriko bidindiza umugambi w'ubutegetsi bwegera abanyagihugu birimo Amazon adakwiye. Ubutegetsi bw'u Burundi bwizeza ko bugiye kongereza vuba.
Nabwo dushimire leta kwayo mafaranga yo kubaka Amazon azo baboneza, kuko abenyagihugu bakeneye pisitira zone zishobora kumenya ubandi nabo za tigre kenze zibagira kubona.
Uyu ni Gervain Ndirakobuca, n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abantu 30 mu bari mu bwato buheruka kwibirira mu kiyaga cya Kivu bashinguranywe iteka uno munsi. Hari imiryango itararonka ibiziga by'ababo bari muri ubwo bwato bwibiye burimwo abarenga 400. Ibisigarira vy'igihuhusi Milton birabandanya kubangamira leta ya Florida iri mu manuko bushira ubuseruko bwa Amerika. Abantu bane nabo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ico gihuhusi gikaze, abagera ku miliyoni 3 nta matara bafise, ingomero z'amazi nyinshi zononekaye. Israel yiganvye ko yishe izindi ndongozi zibiri z'umurwi wa Hezbollah ho muri Libani. Aya makuru yose arimo nayo umugambo wa Frelimo uri mu nzira yo kwegukana intsinzi nyuma y'imyaka 49 umaze ku butegetsi bwa Mozambique. Ni mukanyi sase musangwe ikaze. Eka makuru yacu tuyahere muri Mozambique na inda biciye ku masonga mukanya nkitangura. Ico gihugu kibandanya igikorwa cyo guharura amajwi y'ivyavuye mu matora rusangi yabaye ejo kuwa gatatu. Indorerezi zahagarariye zivuga ko ari amatora yabaye mu mahoro. Ibindi na mwenzi wacu Fidel Niyongabo.
Amajwi ariko harugwa mu bibanza abantu batoreyemwo byitezwe ko biharuro by'ivyavuye mu matora mu bice bigize igihugu bimenyekana ku munsi wa gatandatu w'indwi. Izotanga ibimenyetso vya mbere vy'uwuri imbere mu bahiganywe. Ibiharuro by'ivyavuye mu matora bifata mu bisanzwe indwi zibiri kugira bitangazwe kese n'umugwi ujejwe gutunganya amatora. Uwahiganywe ku ruhande rw'umugambi uri ku butegetsi muri Mozambique, Frelimo Daniel Chapo, afise imyaka 47, niwe abonwa ko azotsinda amatora. N'umugambwe wiwe wagirijwe n'abatavuga rumwe nawo hamwe n'indorerezi z'amatora ko wivya yabaye muri kahise. Uwo mugambwe yamarura bihakana. Mu barungitse indorerezi z'amatora barimwo ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya batangaje ko gushika ubu atabibazo bikomeye barabona. Daniel Chapo atazwi cyane muri politiki muri Mozambique ni yatsinda amatora y'umukuru w'igihugu azobabaye mu perezida wa mbere yavutse inyuma y'uko Mozambique yikukiye mu mwaka w'1975. Abitegereza ibintu n'ibindi babuze ko yaboneye akaryo ko kwitandukanya n'amarorego ya ruswa yaranze umugambi uri ku butegetsi. Frelimo muri kahise. Uwo bahiganwa bikomeye ni Venancio Mondlane, umukandida yigenga ashigikiwe cyane n'abakiri bato. Uzotsinda amatora azosubirira Perezida Philippe Nyusi azoba ashikije ubutegetsi inyuma yuko arangije ibiringo bibiri bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu.
Fidel Niyongabo, urakoze. Muri Afrika turaza gusubira yo handi hato, ariko imbere yaho tuje muri Israel yishe indongozi zibiri za gisirikare z'umurwi wa Hezbollah wo muri Libani. Igisirikare cya Israel cyatangaje no makuru kivuga ko abo cishe ari Ahmed Mustafa Al-Haj Ali na Mohamed Al-Hamdan, uko ari babiri bagirizwa kuba baragize uruhara runini mu itero vya rokete Hezbollah iheruka kugaba mu buraruko bwa Israel. Mu gihe Israel ibandanye intambara ihanganyemo n'abarwanyi ba Hezbollah muri Libani na Hamas muri Gaza, president wa Amerika Joe Biden yakoranye ikiganiro cyo kuri telefone n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu, amwizeza ko Amerika itazohengeshanya gushigikira igihugu ciwe. Muri ico kiganiro citabiriwe kandi na vice president wa Amerika Kamala Harris, Joe Biden yabwiye hanini Benjamin Netanyahu ko habwirizwa kuboneka amasezerano atuma abanyagihugu bo muri Libani na Israel basubira mu mihana yabo kandi batekaniwe. Imbohe za Israel ziri mu minwe ya Hamas zikare kurekugwa. Biden yabwiye Netanyahu ko Israel ifise uburenganzira bwo kwivuna kugira ngo ikize abanyagihugu bayo ibitero vya misile na rokete Hezbollah ibandanya kurasa ku butaka bwa Israel. Biden yasavye ashimitse Israel ko mu vyo ikora vyose yo kwitwararika umutekano w'abasivil cane cane ahari abantu benshi nk'i Beirut. Inyuma y'ikiganiro cha Biden na Netanyahu, umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Israel Yoav Gallant akoresheje urubuga rw'ihe akoresheje ururimi rw'igiheburayo yaciye yandikira ku rubuga rwe rwa X ati Israel izo kwihora Iran kandi amaraso azoseseka. Ukwihora ntikuzohusha kuzagutangaje. Abifuza kugira nabi Israel bazobirihira ikiguzi kinini. Naho Amerika yibukije Israel ko itazohengeshanya kuyishigikira. Muri kahise president wa Amerika yumvikanye kenshi avuga ko atazokwigera ashigikira ibitero Israel yotumbereza ku hari inganda z'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire izegukira Iran. Urusiya bwashize ahabona urutonde rw'abategetsi bazokwitabira inama y'ibihugu biriko biratera imbere BRICS mu mfunyafunywa. Ibindi kuri ino nama izobera mu gisagara ca Kazan naco mu Burusiya. Fidel Nyonga barabitubwira.
Umuhanuzi akomeye wa Perezida wa Burusiya ku bibazo bijanye n'imigenderanire Yuri Ushakov yabwiye abamenyeshamakuru ko ibihugu 24 izoserukirwa ku rwego rwo hejuru kandi ko n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres azokwitaba iyo nama ya BRICS. Iyo nama y'ibihugu biriko biratera imbere mu butunzi izobera mu gisagara cya Kazan kiri ku ruzi Volga. Titezwe ko Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping na Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian ruzoba rubaye urugendo rwa mbere Perezida Pezeshkian azoba agize mu Burusiya kuva ashitse ku butegetsi. Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan azokwitaba iyo nama bwa mbere kuva igihugu kiba cinjiye mu ishyirahamwe BRICS. Mu ntango mu mwaka w'2009 ishyirahamwe BRICS ryari rigizwe n'ibihugu bitanu arivyo Brazil, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Yamara ryaragutse kuva ico gihe bikaba ririmwo ibihugu byo mu buseruko bwo hagati bw'isi. Ubwanyuma Uburusiya bwaheruka kwakira inama y'ishyirahamwe BRICS ni mu mwaka w'2015 mu gisagara ca Ufa.
Fidel urakoze amakuru ya Trigia nino kwisi rero duce tuyasozerera kuri no nkuru y'ibihugu vyemereye Afrika incanco zo gukingikiza cibihara vy'inkende. Ivyo bihugu ni ivya hegaje ni mukankusi.
Ibihugu byiyemeje gutanga ku nkingo bifite zakorewe muri Denmark ni societe Bavarian Nordic cyangwa iza KM Biologics yo mu Buyapani nibi bikurikira: Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubuyapani, Espagne na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu kwezi kwa cyenda yemeje ko Amerika izatanga doze zingana na miliyoni imwe z'urukingo rwa Bavarian Nordic n'amadolari angana na miliyoni 500 ku bihugu bya Afrika kugira ngo byunganire urugamba kuri iki cyorezo. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi n'ibindi bihugu biwugize nabyo birimo gutanga byibura doze 556,500 z'urukingo rw'ubushita bw'inkende. Izindi doze 351,500 zizatangwa n'ibyo bihugu ku giti cyabyo. Inyinshi zizava mu Faransa, mu Budage, Espagne, Malta, Portugal, Luxembourg, Croatia, Autriche, Polonye n'ibindi. Izindi nkingo 500,000 zizatangwa uyu mwaka na Gavi, urugaga mpuzamahanga rufasha mu bijyanye no kugurira inkingo ibihugu bifite umutungo uciriritse.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yose muheje kumva twabashikirije kuyagezeho ijya nino ku isi mu bisata bitandukanye mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Igice cha kabiri c'amakuru yacu tugihera mu Burundi aho umugambi wo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ukibangamiwe n'intambamyi zitandukanye muri zo harimwo amategeko mperekeza yibwirizwa ritunganya intwaro y'amakomune atarajaho vyavugiwe mu nama umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yaraye akoranye n'ubushikiranganje butandukanye mu ntumbero yo kurabira hamwe aho ubushikiranganje ugejeje kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Ino nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika shikwa kunzi bayo mu Burundi murayisomegwa na Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda.
Yonama yari yitabwiye n'abashikiranganje abanyamabanga ntayegayezwa babo hamwe n'abayobozi bakuru bo mu bushikiranganje. Umushikiranganje wa mbere yashaka kumenyesha abo bakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganje kwitegeko rihindura ukugena intara, amakomine, amazone n'imitumba haritegerezwa kuja mu ngiro guhera mu kwezi kwa gatanu kumwakuza amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka arangiye. Kuri we iryo bwirizwa rizotuma kandi intwaro mu makomine ihinduka, ubutegetsi bukegera abanyagihugu. Abari bitabye inama basanze izo mpinduka zisaba umwiteguro kandi hakaba hasigaye umwanya muto. Urangwa ikigega c'iterambere ry'amakomine ati hari intara za Gitega na Butanyerera zitagira aho zikorera kuko aho zisanganywe ari hato, n'amakomine niko kuko. Mu itegeko rishasha rigenga intwaro mu makomine hari ibikorwa bizokwimurirwa mu mazone. Ibyo ni nk'ibijanye no kwandikisha abana, gufutisha abapfuye, kuraganisha no kwandika ubugeni. Urongoye zone azoba afise abahanuzi batatu, ibyo bigasaba ibiro bya zone byagutse. Hategerezwa rero kubakwa ibiro by'amazone bigera ku 451. Jervendira ko buca akaba yasabye ko hoje imbere ibijanye n'inyubako z'amazone.
Ibiro byose bitemba gukorerwa rimwe ibigunda dukora kimwe kimwe turavye demoye igihugu gifise jero kubyumva uko nabwo dushimire leta kwayo mafaranga kubaka amazone azobabonetse kuko abenegihugu bakeneye pistina zone gusumbara kumenya abo bandi nabo zartikle kenda tubagira kora.
Nk'uko umukunzi w'ijuri rya Amerika yabikurikiraniye hafi abivuga, ikibazo gikomeye ni kijanye n'amategeko merekeza y'ibwirizwa ritunganya intwaro mu makomine. Nk'umushikiranganji w'indero Habyarimana François abona ko mu gisata c'indero hari bitegerezwa guhinyanyurwa.
Uri uko babivuze amategeko asoza guhinyanyurwa ni menshi, kandi nibaza n'iyo byakazi jenerali bitahinyanyurwa bizogorana ko bazoca bavuga bati umushikiranganji ibaza ko hari umwigisha kandi wigisha atwa abahanzi b'amasitani kuvuga ibintu kugira ngo muri fonction publique bazoca baturabira kugira ngo bibatege n'ukunya.
N'amategeko ahindura inzego z'ubwo bushikiranganje mu ntara no mu makomine nayo azohinduka, co kimwe no mu bundi bushikiranganje hatomogwe uwubagena, uwuha abakozi amanota n'uwubahana. Iryo tegeko rizotuma kandi abakozi bo mu bushikiranganje bagabanywa kuko akazi kabo kazoba kimuriwe mu ntara no mu makomine yo hagati mu gihugu. Hari rero abazotegerezwa kurungikwa mu makomine. Ibyo nabyo bisaba ko n'abakozi ba leta bazofatwa n'iyo ngingo bategurwa mu mitima nk'uko byasabwe n'umushikiranganji w'indero. Ku bakozi bo mu bushikiranganji bataratahura canke batagomba kwizo mpinduka ziba, umushikiranganji wa mbere yabamenyesheje ko amafaranga y'imigambi yahora mu bushikiranganji agiye kurungikwa mu makomine guhera mu mwaka w'ibikorwa w'2025 ushira 2026. N'umugambi wa leta udasubira inyuma. Kubera rero iyo ndinganizo nshasha bisabwa ko musitaneri wa komine azoba afise ubumenyi n'ubukerebutsi bikwiye kuko azoba afise ibikorwa bidasanzwe kandi bisaba uburambe mu bijanye no kurongora abandi no gutunganya neza akazi. Bitagenze uko kwama injyane mu bakozi. Gervas Ndirakobuca yaragabishije abashobora gutebya ico gikorwa kumva z'uko bazoba bariko baratunganya itegeko ribakura amata mu kanwa. Umwe mu bakozi ba leta w'i Bujumbura twaganiriye yadusiguriye ko kuduga gukorera mu ntara z'amakomine byo hagati mu gihugu bigoye cane mu gihe ubu maze imyaka ishika 10 canke irenga ubi Bujumbura canke Gitega. Bisaba ko imiryango itandukana ugasanga upanze inzu zibiri ukagira n'ibikoni bibiri. Ibyo nabyo ntibyoroha mu gihe umukozi wa leta asanzwe ahembwa agashahara gato.
Nare nk'ubu nka jewe nigwarije madame aja muri kine gatatu mu ndwi noheza nkaca ndamuta nkaca nja gukora akazi haba nsaba retraite anticipe.
Mugenzi wo kora mu nama nkenguza amateka y'umuriwe Gitega mu mwaka w'2016 havuye Bujumbura akaba yari amaze imyaka ya 15 ati burya kwimuka ntibyoroshe. Twamubajije tuti igihe wewe wimuka byagenze gute, nawe ntiyifuje kuvugira kuri mikro y'umukunzi w'ijwi rya Amerika, ahubwo yamwandikiye agira ati iyo umukozi bamwimuye akaja gukorera mu yindi ntara agira ingorane nkuru nkuru zikurikira akenera uburyo bwo kwimuka kugira ngo aronke amahera yo gupanga inzu no gushobora kugira ibyo afungura hamwe n'ibindi bikoresho byankenerwa mu rugo rushasha agira kandi ingorane zo gutunga ingo zibiri kuko aba yatandukanye n'umuryango birashika kandi umuntu akabura tike no mu gihe yifuje kuja kuramutsa umuryango ugasanga biramukoze ku mutima kandi ntarangura imirimo yiwe neza kuko abafise akamubakiye ku mutima mu biharuro bitangwa n'inzego z'igihugu zibishinzwe mu Burundi amwe mu mazone n'amakomine nagira amazi n'amatara naye amategeko mperekeza y'iryo bwirizwa rigenga amakomine ntarashigwaho mu gihe hasigaye amezi atarenga indwi ngo iryo tegeko rigenga amakomine rije mu ngiro.
Thierry Vendayishimiye, urakoze kudusomera ino nkuru Ijwi ry'Amerika dukesha abakunzi bacu mu Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho ibiziga 30 vyabaheruka guhitanwa n'impanuka y'ubwato mu kiyaga ca Kivu vyashinguwe uno munsi kwa kane mu gisagara ca Goma kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Jimmy Shukrani bakomera yagiye ahabereye imihango yitabiriwe n'abategetsi ba Kivu hamwe n'abaryango banya kwigendera.
Aha ni kuri Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma aho umuhango wo gushyingura bahitanye n'impanuka y'ubwato bwo mu bwoko bwa MV Merdi yabereye. Ni imirambo 10 yashyinguwe ku irimbi rya Makao muri teritwari ya Nyiragongo yose yabaguye muri iyo mpanuka bakomoka mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umuhango wo gusezera kuri iyo mirambo wari witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye b'intara za Kivu zombi. Ni ijambo rye guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo Professeur Jean-Jacques Purusi avuga ko ibyabaye byose byatewe n'uburangare bwa bamwe mu bayobozi. Ibintu dukora bidafitanye isano n'ibyo leta itegeka nibyo bitera serivisi za leta zose kujya mu kaga. Ubu bwato bwarakoze iriya mpanuka byose ni uburangare bwa bamwe mu bayobozi cyane abayobozi bashinzwe kureba ibyinjira n'ibisohoka binyuze mu mazi. Ntekereza ko abo ngabo aribo babaye intandaro y'iriya mpanuka. Ibyo mbivuze nshize amanga. Ni gute ushobora gufata ubwato utwara abantu 100 ugashyiramo abantu 300 400 500 wongeramo n'imizigo? Guverineri wungirije w'intara ya Kivu ya ruguru Komiseri Kukalipopo Remy World we yumvikanishije ko nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe mu bikorwa byo kugerageza kw'indi mibiri y'abaguye muri ubwo bwato yita ko ariyo myinshi cyane hagaragaye ko ubwato bwamanutse kugera kuri metero zirenga 200 z'uburebure. Ubwato bukimara gukora impanuka bwacitsemo ibice bitatu ho bwari muri metero 200 buza ku cyambu cya Kituku hano mu mujyi wa Goma. Impamvu kugeza ubu tutarabasha kubona imirambo myinshi ikiri mwari y'amazi y'ikiyaga cya Kivu ni ukubera ko nyuma y'ibipimo byakozwe ubwato bwasanzwe buri muri metero zirenga 500 z'uburebure kandi aho ni ahantu hari gaze nyinshi ku buryo bitorohera buri muntu wese kuhagera. Dukomeza kwihanganisha mwebwe abagize imiryango y'abahuye n'iki kibazo cy'impanuka. Tuboneye ko bizeza ko ibikorwa bigamije gushaka igisubizo kirambye kuri iki kibazo birimo gukorwa. Abagize imiryango y'ababuze ababo muri iyo mpanuka bavuga ko ibyabaye byateye igihunga gikomeye mu miryango yabo cyane ko hari abagiye babura abantu barenga benshi icyarimwe. Uyu ni Bwana Emmanuel Mfitumukiza, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 57 akaba ari n'impunzi yaturutse muri teritwari ya Masisi. Uyu yapfishije abantu 4 muri iyi mpanuka.
Urahangaha hejuru y'ibi byago byabaye abantu bakaba bapfuye mu buryo butunguranye. Jewe napoteje abantu 4 barimo umukazana wanje n'umwana we.
Madamu Twizerimana Jacqueline nawe yaje gushyingura abantu be 5 barimo musaza we n'abarumuna be 2. Uyu avuga ko bigoranye cyane kubyiyumvisha niyo mpamvu ari icyo asaba ubuyobozi.
Uyu ni musaza wanje buri uwo nguwo mbitangazi we bagiye n'abana 3 yaraturutse Minova kwa nyina. Iyi mpanuka byanatewe n'ibarabara kubera abantu babuze inzira.
Girije wa Kivu ya ruguru na guverineri Wepfo bumvikanishije ko kugeza ubu umubare nyakuri w'abaturage bari muri ubwo bwato utaramenyekana.
gusa bizeza abaturage ku iperereza ryimbitse rigiye gukorwa vuba na bwangu. Amwe mu masoko atandukanye yagiye avuga ko ubwo bwato bwari butwaye abantu barenga 400 ariko nta gihamye idakubukira aboneka. Kuri iyi nshuro ni imirambo 30 yashyinguwe, ni ukuvuga 10 yo muri Kivu ya ruguru n'indi 20 yo muri Kivu y'epfo. Kuva aho iyi mpanuka yabereye mu cyumweru gishize, abayobozi bamwe bashinzwe gusuzuma ibyinjira n'ibisohoka binyura ku cyambu cya Minova mu ntara ya Kivu y'epfo bamaze gufatwa n'inzego za leta mu rwego rw'iperereza ryatangiye kuri iyo mpanuka. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijwi rya Amerika muramaze kumenyera kwa aka kazi kiyo mukumvise tuba tugomba tubabwira ibibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibisigarira by'igihuhusi Milton birabandanya kubangamira Leta ya Florida iri mu manuko bushira ubuseruko bwa Amerika. Imiyaga yo yagabanutse, abantu bane nabo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ico gihuhusi cyari gikaze ejo, abagera ku miliyoni 3 kugera no saha nta matara bafise, ingomero z'amazi nyinshi zononekaye. Ibindi kuri no nkuru reka tubaze mugenzi wacu Tim Harris Shimi.
Amazu manini n'amato yose atuyemo mu bice byinshi bitandukanye byo muri leta ya Florida yasenyutse ku buryo adashobora gusanwa. Ibi byose ni ukubera serwakira Milton ibaye imwe mu zifite ubukana kurusha izindi mu myaka ijana ishize. Yashyizwe mu rwego rwa gatatu ukurikije ibipimo bifatirwaho mu gupima ubukana bwa serwakira. Iyi yibasiye Florida ifite umuvuduko wa kilometero 193 mu isaha imwe. Ni ukuvuga ko ifite umuvuduko uruta kure w'imodoka tubona mu masiganwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayashimiye ba guverineri ba leta na ba meya b'imijyi yakozweho na serwakira Helen na Milton zaje zikurikiranye. Biden yumvikanye kandi anenga abatangaza ibinyoma n'ibihuha kubireba izi serwakira barimo wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump.
The last few weeks there's been a reckless, irresponsible and relentless.
Mu byumweru bishize habaye ibikorwa by'urukozasoni, kwirengagiza inshingano, hakwirakwizwa amakuru y'ibinyoma bishobora guhungabanya abantu. Ibi byabangamiye ibikorwa by'ubutabazi biri gukorwa kandi bizakomeza gukorwa. Bibabaza cyane abakeneye ubufasha, nta hantu na hamwe ibyo bishobora kuba. Uwahoze ari Perezida Trump yakwirakwije ibihuha avuga ko abantu bagizweho ingaruka n'ibiza bazahabwa amadolari 75 gusa nta yandi. Ibyo ntabwo ari ukuri. Bavuga ko amafaranga akenewe gukoreshwa muri ibi biza azahabwa bimukira. Mbega amagambo y'urukozasoni. Ibyo ntabwo ari ukuri.
Perezida Biden yohereje ingabo z'igihugu 1,000 kujya gufasha abandi mu bikorwa by'ubutabazi. Guverineri Ron DeSantis w'iyi leta ya Florida yibasiwe yumvikanye atanga icyizere ko biteguye guhangana n'iyi serwakira.
We have massive amounts of search and rescue.
Dufite ibikoresho byinshi by'ubutabazi n'abakozi biteguye kandi twizeye ko ibyo bitaza gukenerwa, ariko bibaye ngombwa turiteguye kandi ibyo si bya leta yacu gusa, dufite abasirikare bagera ku 900 hagati ya Florida n'izindi leta.
National Guard personnel between Florida and other states.
Kugeza ubu impungenge zihari ni zuko ari abantu bashobora kuburira ubuzima bwabo muri ibi biza. Umujyi muto witwa Siesta Key utuwe n'abantu 5,400 niwo kugeza ubu wakumvikana nk'ubugarijwe n'akaga gakomeye kuko uri mu kirwa. Uvuye aha ujya hitwa Tampa Bay ho hatuwe n'abantu 3,000,000, hari ibirometero 100, abantu baho bari kuburirwa ko badakwiye gusohoka hirindwa ko ubuzima bwabo bushobora kujya mu kaga. Kugeza ubu hari ibice byinshi byo muri leta byabuze umuriro w'amashanyarazi kubera ibiti byagiye bigwira insinga z'amashanyarazi. Donald Trump wigeze kuyobora Amerika nawe atuye muri leta irimo ibiza. Ibi biraba ari kwiyamamariza kongera kuyobora Amerika, aho ku munsi w'ejo yari muri leta ya Pennsylvania. Yanenze ubutegetsi bwa Perezida Biden ko nta kidasanzwe bwakoze kuri serwakira iherutse yiswe Helen yibasiye igice cya Carolina ya ruguru, ahubwo asaba abitabiriye ibikorwa bye byo kwamamaza gutangira bamaze guhuriza umutima hamwe bashyira abari mu kaga mu isengesho.
Before we begin, I want to send our prayers to the people of Florida getting
Mbere yuko dutangira ndashaka ko tubanza koherereza amasengesho yacu ku bantu bari muri Floride bibasiwe n'abandi bakiri mu bihe byo kongera kwisuganya kubera serwakira Helene. Dufite Carolina ya ruguru yibasiwe bikomeye kandi ubuyobozi buriho ntabwo bwakoze akazi gakwiye na gato. Biteye ubwoba nta muntu n'umwe wigeze abona ibintu nk'ibi ariko turabasengera. Turabifuriza kumera neza kandi vuba aha tuzaba turi kumwe tubafashe kongera kwiyubaka kandi twizeye ko Imana ikomeza kubarinda.
Kamala Harris nawe uri kwiyamamariza kuba perezida wa Amerika yara yavuze ijambo ryo guhumuriza abari kugirwaho ingaruka n'ibi biza ndetse atanga n'imbuzi.
Ku bantu bo muri Florida kandi by'umwihariko abantu bo mu karere ka Tampa turabasaba gufata ibi biza nk'ibintu bikomeye. Nkuko byavuzwe mbere, ibi ni ibiza byitezwe ko bizaba bikomeye mu mateka. Ndabizi benshi muri mwe mwanyuze mu bihe nk'ibi mu bihe byatambutse. Ibi byo birihariye. Niyo mpamvu rero tubasaba mu buryo bwose. Mu byumve neza biragenda birushaho kuba bibi, ari nako biteza amakuba menshi. Rwose turabasaba kumva abayobozi banyu. Bazi ibyo barimo kubabwira, bazi ibyo bakora. Niba bakubwiye kuva aho uri hadatekanye, have bwangu. Ntutegereze ko biba bibi kurushaho.
Do not wait until it is too late.
Umwe mu baturage batuye mu mujyi wa Fort Myers bagizwe ko ingaruka zikomeye n'iserwakira ni Ferrin. Uyu yashimye gutanga izina rye rimwe. Arasobanura uko yabonye igisenge cyose cy'inzu atuyemo kiguruka.
This happened like instantaneously, like these windows blew out.
Ibi byose byabaye mu kanya nk'ako guhumbya amadirishya yavuye maraguruka kandi byabaye ndeba ndi hano injangwe yanjye yari ku meza mfata imbwa zanjye ebyiri nirukira munsi y'igitanda cyanjye. Birashoboka ko byafashe nk'umunota umwe gusa cyangwa munsi yawo.
Kugeza ubu dutegura iyi nkuru abantu bane nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe na serwakira Milton. Abagera kuri miliyoni 3 hafi n'igice ntibafite umuriro w'amashanyarazi, abandi barenga miliyoni 12 bavuye mu ngo zabo.
Tim Harris ishimura koze tukivuga ku vy'igihuhusi Milton na mugenzi wacu Frederic Nkundikije mukanya avuganye na Hilaire Ntiganzwa umurunda mu gisagara cha Tampa kiri mu vyasinzikaye cyane muri Florida amubwira ukuntu kugenda no saha vyifashe.
Jifashe sivisi ndamenya kuko nubwo igihuhusi cyamaze kurengana ntabwo baraturekura ngo tuje mu mabarabara kuraba kiretse nk'ibyo tubonana twebwe nyine kuri televiziyo gusa kubera ariho turi turarama televiziyo yangaha bakatubarira n'ibyo bategetse bari kwatubarira hanyuma tuguma turonka n'amamesaje menshi aca kuri text batubarira no ku kazi hose batubarira ku tubana yatwifata. Uko ibintu rero byifashe icyo nuvuga ni nk'aho ntumbereye muri kaciye mbamo naho nyine sinashoboye kugenda ngo mfate imodoka zunguruke muri kaciye nagiye n'amaguru imbere y'inzu n'ababaye turabonana twebwe aho dutumbereye nta byinshi byononekaye n'amatara ntiyagiye interineti yaragiye gatoya amazi aracuze mu ibarabara ariko aragenda ibiti byarahenaguritse nk'ububaye tubana agira Imana hayose ibiti bibiri birenera cyane ariko inzu ntacyo yabaye twabyuze hose huzuye ibibabi n'ibyatsi hasa nabi umengo zovu zahagwaniye.
Hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko gushika ubu abantu bane bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'icyo kiza kiriya cya Tampa nta muntu yasize ubuzima.
Ntibiramenyekana neza kuko n'abo bane si hafi bahitanywe n'akayungubira kaniko kabahitanye kuko bavuga yuko igihuhusi cyabaye icya mbere cyatumye haba ubuyungubira bwinshi na za Miami atari no hafi bwarabayeyo atari abari kuriwe guca hanze gusa n'abajeje umutekano no abo nabajejwe no gutabara mu kiza. Gusa ikintu namaze kumva ko ikibuga kira wa baseball kiri Tampa numvise yuko igisenge cyacu cyose cyagurutse kandi bavuga ko cyari cyubatse kugira kirinde imiyaga ishika ku mama Elise isano.
Mwavuze iyo hariganzwa ko icyo gihuhusi ki sane cyaturitse kikaba cyasubiye mu nibahari. Murashaka kutubwira niba Abanyamerika muba mu cyo gisagara cya Tampa uye mwarusinze abategetsi bahanura iki muri iki
cyamaze kurengana kirashika mu buseruko kiri mu ibahari Atlantic mu buseruko. Nibaza yuko abakiriho twarusinze ariko ntituramenya neza yuko abarokotse nkuko nako ndababarira icyo kibuga cy'umupira cyagurutse urumva nkaho cyagurukiye nuko abantu bari bavuyeyo hanyuma amazi aracuzuye cyane rwose nk'umuntu wumvise uruzi ruca hagati muri Temba ko rwuzuye rwihaye igisagara urumva nibaza yuko masaha sita yino arasasitayine na 45 masaha sita yino ni abategetsi batangura kutubarira amakuru bariko bararaba ibyabaye n'umuntu aza kumenya na mugabo icyo nomenyesha yuko nuko abakiriho
yari rero ilera ntiganzwa mu gisagara cha Tampa muri Florida caraye gihanganye n'igihuhusi gikomeye citwa Milton bavugana na mgenzi wacu Frederic Mundikije bose bakoze no ngaduce dusozera makuru yacu no mugoroba kuri micro mari kumwe na Diane ni nahazo yakoze na Diataha na ingenieur Peter twe kumwe mu hinga bw'ivyuma twe ku izina rya bagenzi bacu twifurije ijoro ryiza kuri mwebwe muri aho bwamaze kwiraho butarira mugira umusimwiza.